ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Milioneza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa Mungu ni tariki 14 y'ukwezi kwa kane mwaka wa 2019. Muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Genda binkaha ino aho nkorera muri universite ndimwo no muri department y'ikoreramwo mu ikintu duharanira cyane no kuraba ingere duhindura ingene twigisha programme twigisha kugira ngo umwana heze amashuri ari pre kuja gutangura kazi.
Uyo ni Leonce Ndikumana, doyen wa faculté ya économie muri kaminuza Amherst University iri mu ntara ya Massachusetts muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ni inkuru kimwe ni inkuru yerekeye abasenyeri mu Rwanda basabye ikigongwe ku ikete banditse isabira ikigongwe abasaza hamwe n'abarwayi bagiriwe n'ivyaha vya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Abasenyeri ba Ekleziya Katolika mu Rwanda basavye ikigongwe ku butumwa baheruka gutangaza ku munsi uri kwibuka genocide yakorewe abatutsi ku itariki 7 y'ukwezi kwa kane, igihe bari banditse ikete risabira imbabazi abasaza n'abarwayi bagiriwe n'icaha ca genocide ko bari basabye rero ko bokoroherezwa ibihano. Abo basenyeri bavuga ko iryo tangazo ryasohotse mu gihe kidakwiye. N'inkuru ya mugenzi wacu wa Sumutaka Buyi ari i Kigali mu Rwanda.
Iri tangazo ryasohotse ku mugoroba ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kane, ubwo wari umunsi wo gusoza icyunamo cyari kimaze iminsi 7. Iri tangazo ryashyizweho umukono na Musenyeri Rukamba Philippe uhagarariye inama y'abepiskopi gatulika mu Rwanda. Riragira riti: muri iyi minsi abepiskopi gatulika twandikiye abakristu tubashishikariza gukomeza guharanira ubumwe n'ubwiyunge, gusaba imbabazi no kuzitanga mu rwego rwo gukomeza kwibuka twiyubaka. Muri iyi baruwa hari ibyakomerekeje abantu, cyane cyane birebana n'ibyo twasabiye abasaza n'abarwayi bari mu munyururu bafungiye icyaha cya genocide. Tubabajwe n'uko byakomerekeje abantu, cyane cyane bitewe n'igihe twabivugiye. Ibyo si byo twari tugambiriye. Dusabye imbabazi kuko twabivuze muri iki gihe gikomeye cy'icyunamo. Iri tangazo risoza rigira riti: dukomeje gufata mu mugongo abacitse ku icumu n'umuryango nyarwanda muri rusange muri iki gihe twibuka abacu bazize genocide yakorewe abatutsi. Ubu butumwa busohotse nyuma y'uko umuryango wita ku bibazo by'abarokotse genocide Ibuka utangaje kutishimiye ubusabe bw'abepiskopi gatulika bo mu Rwanda. Mu cyumweru gishize ubwo u Rwanda rwari mu gikorwa cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi, wasangaga abayobozi bayibuka babigarukaho mu mbwirwaruhame bagezaga ku baturage. Ubutumwa bwatanzwe n'umuryango wibuka tariki ya 11 z'ukwezi kwa kane, ubwo hibukwaga umunsi ingabo z'umuryango w'abibumbye zitwa Bizaminwari zasize abatutsi bari bahungiye ku ishuri rya Eto Kicukiro bakicwa. Perezida wa Ibuka Bwana Dusingize Mungu Jean Pierre yasabye Perezida wa Repubulika kuzajishoza ku cyifuzo cyatanzwe n'abasenyeri gatulika bo mu Rwanda. Mu ibaruwa yabo banditse igasohoka tariki ya 7 z'ukwezi kwa kane isabira abasaza n'abarwayi bakoze genocide koroherezwa.
Tumusabe kandi ko kuba hafungurwa abasaza bafungiye ibyaha bya genocide bagafungurwa kubera ko bashaje, gusa icyo kintu cyakwitonderwa kuko abo bantu usanga aribo bakoze ibara muri za 1953, 1963, 1963, 1964.
Ijambo nkiri kandi ryamagana ifungurwa ry'abasaza bakoze genocide ryumvikanye kuri uyu wa gatandatu, ubwo hasozwaga icyunamo ku musozi wa Rebere mu mujyi wa Kigali, ahari urwibutso rushyinguwemo abanyapolitiki banyuranye bishwe bazize ibitekerezo byabo. Umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Genocide CNRG Bizimana Jean Damascene yavuze ko genocide yabaye mu 1994 yateguwe na mbere. Agaruka ku mazina y'abantu bahoze bayobora ishyaka rya MLND ryari ku butegetsi, avuga ko ibikorwa byabo bya mbere ya 1994 byagaragazaga umugambi mugari wo gutegura genocide.
Aba bantu ngiye ntangaho ingero, ubu ngubu bose nahoze ndeba abato barengeje imyaka 75, abandi bakabuga bari hejuru y'imyaka 80. Iyo hari abantu bamwe na bamwe rero bavuga bati aba basaza ni mu bari kure barakuze kandi aribo baroze u Rwanda muri ubu buryo, nkeka ko ari ukwirengagiza ukuri.
Mu muryango wibuka kandi hari naberuye bavuga ko aba basaza basabirwa koroherezwa ari nabo bagiye bica bagenzi babo bashaje ndetse ko hari n'abarwayi biciwe mu bitaro. Uyu ni umunyamabanga nshingwabikorwa wibuka Aisha Kye Naftali.
Ntabwo ari bwo butumwa abantu bari babategereje nk'abarokotse jenoside bari babategerejeho bumvaga bakabafashe mu mugongo cyangwa se bagatera n'intambwe yindi abantu bakabaho gusaba imbabazi z'icyaha cyakozwe aho gusabira imbabazi wakoze icyaha kuri uriya muntu. Twebwe rwose mu myumvire yacu abantu bahamwe n'ibyaha bakwiye gufungwa bakarangiza igihano, naho abo basaza bishe abandi basaza, abakecuru bishe abandi bakecuru, bishe impinja, abo bafite uburwayi bishe abarwayi hirya no hino mu bitaro mwarabyumvise. Ntekereza ko ubundi gikwiriye ni uko umuntu wahawe igihano yagikora akagirayo.
Ubu butumwa bwasohowe n'abasenyeri gaturika bo mu Rwanda busabira imbabazi aba basaza bwasomweye mu kiliziya zose tariki ya 7 z'ukwezi kwa 4. Benshi mu bacitse ku icumu babwumvise bavugaga ko umwanya watoranijwe nabi kuko izi imbabazi zitagombaga guhuzwa n'igihe abarokotse jenoside babinjiyemo cyo kwibuka babo bishwe. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Umurwi w'igihugu ushinzwe impunzi muri teritwari ya Uvira mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo watangaje ko kuva uyu mwaka w'2019 utanguye umaze guha ubuhungiro abarundi 288 kandi kubandanya kwakira abandi barundi basaba ubuhungiro kubera imvo za politiki mu gihugu cyabo. Ni inkuru ya Vedaste Gabo, umenyesha bakuru w'ijwi ry'Amerika i Uvira.
Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ivuga yuko kuva tariki ya 12 na tariki ya 13 z'ukwezi kwa gatatu gushize yatanze ubuhungiro ku mpunzi z'abarundi 288 zari mu nkambi z'agateganyo za Sange na Kavimvira ho muri teritwari ya Uvira. Gusa ubwo twageraga mu nkambi y'agateganyo ya Sange na Kavimvira ziri muri teritwari ya Uvira twasanze hanze y'izi nkambi mu bihangare bihari hari imiryango irenga 20 imaze icyumweru cyose ihunze igihugu cy'u Burundi ihungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera impamvu z'umutekano zigenda zigaragara ku muntu ku giti kiwe. N'abigwesteri n'umwe muri abo barundi bamaze icyumweru bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Cyo mugabo wanje baraje baramutora mu kwezi kwa gatatu bamutwaye mu ijoro aba bantu kandi ntabonze. Bamaze kumutwara bukeye bwaho baciye bagaruka ngo nindabereke ngo umugabo wanje hari ngo ndimo ndamunyegereza. Ndavuga ati umugabo wanje mwaramutwaye jewe n'ubu sinzi yari ngo nukuvuga igisigaye ngo ejo tuzogaruka ngo tuze dusangire ari ngaho ngo dusanze atari ngaho ngo nawe tuzoca tugutwara. Ndavuga ati none gamana je ko bamutwaye nkabasigaye kumutwana tubiri je nguma hananje baze bantwaye baje kunyitsa kunyica nziriki bugice bikora nanje naciye nturugo maze guturugo nanje nshanza ndarara mu ishyamba n'uto twana tubiri mbere hariho n'ahantu nageze mpakwa kugwa kugite n'akakana kari mu mugongo nshandara mu ishyamba. Ndavuga ati aha ni Imana kweri yikorera. Bujya bukeye naciye nguma nzuku nyene kuko je ntuka muri komini Marangara Provesi Ngozi nca nguma nzuku nyene niko gucengera no kucyambu nca ndambuka baranyambutsa nca ndaza nshashikira mu bandi.
Muri abo barundi bari gusaba ubuhungiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abenshi muri bo nabava mu ntara za Cibitoki, Bubanza ndetse na Ngozi aho bavuga yuko gutotezwa n'inzego zishinzwe umutekano hamwe n'imbonerakure biri mu bituma bahunga Burundi nkuko twabisobanuriwe n'abo babyeyi.
Mbere nari nahungiye mu gihugu cya Tanzania baraduhungura batubwira yuko mu Burundi ari amahoro ko nitwashika mu Burundi mu bibazo twagiye duhunga ko bazobidukemurira cyane by'umutekano n'iji mibereho mu gihe umuntu aba yarasize ibintu bimwe agasanga byarangiritse tumaze rero gushika siko twabisanze twasanze ibintu by'iwacu bimwe byarangiritse hanyuma ikibazo cy'umutekano nacyo duca tubona baca batubwira yuko twebwe twahungiye Tanzania rimwe na rimwe turi bamaneko biturutse kuri cya gihe bafatiye impunzi za gisirikare mu mikambi y'induta ngo hasi ngo niyo yazizanye cyo kintu cyaratumye tugira umutekano muke cyane.
Cyatumye nza nuko nabonye twari tujyamanye mu ijoro umugabo wanjye mbona baraje kumutora mbona baramujyanye ndategera ko agaruka ndabura ibiriho nacyo mvuga ati cyaje gutora umugabo wanjye nicyo gituma nishyiza kuntora nca ndazi.
Julienne Nsabimana ari mu bategereje guhabwa ubuhungiro muri iki gihugu ari hanze y'ingambi y'agateganyo ya Sange asigura yuko bari mu buzima bubi kuko bafungura bigoranye kandi bakarara ahantu habi.
Turi hano hanze mu rupangu twabuze ko tubigira ko kugira turonke ingya biratugora kuko batara tujyana mu kigo nari kuronderera umwana ndabe ko noronga ninuze nagafu ndamugaburira kuko tayige hanje dukora bakatuma amahera tukaza kwetora bukere basimvure guye tuzinga utuntu iyo igwanye n'umuyaga tukabura uko tubigira yahita tukongera tukagirane tukongera tukasandurura utuntu hamaze gukamuka kwigwanye n'umuyaga haragwa amazi menshi cyane.
Umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri teritwari ya Uvira Bwana Jure Mupepe yemeza yuko nyuma yo kwakira ndetse no gufotora aba Barundi bahawe ubuhungiro bazabavana muri izi nkambi z'agateganyo bakabohereza mu nkambi ya Murongo iri muri teritwari ya Fizi. Aba Barundi bakomeje kwiyongera mu nkambi z'agateganyo za Sange, Kavivira na Mongebonge mu gihe hasi rifatikanije na Leta ya Tanzania n'iy'u Burundi ibo bakomeje gutahura impunzi ziri muri Tanzania ziyandikishije gutaha ku bushake bwazo. Fedatse Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika muri Sange yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Urakoze Vedaste twibutse inshuti mwese ko muri kamwe abananya kumbiriza radio ijwi rya Amerika isamiranye i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ushamiri muri rusange mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere buguma bwiyongera bivuye ku mvo zitandukanye. Abatumire mu kiganiro cacu Professeur Haronse Ndikumana, Dr. Inasambano na Lionel Ndayishimiye baciye ryanino ico kibazo. Lionel Ndayishimiye aratangura avuga ukuntu ikibazo c'ushamiri cifashe mu kigi
akazi mu Burundi mu ntabandanye shakisha aho bagize amaperedofre agashirayo akarabikizamo mugabo mununi nicaye aguma ashakisha karaba hapfa arikongera akazi umundi muntu aguma ari abatutumiyo barakora kugira ashobore kwiyungunganya kuko no munsi mu Burundi kuronka akazi siyororo n'ikintu gikomeye cyane. Mbere nibaza yuko ari n'ikintu menye na Leta mbona yuko yarengewe kuko umenya kubaha umukuru w'igihugu aravuga yuko uno munsi Leta itari capable guhereza ubuzi abantu bose bahije amashuri.
Ku bwanyu mwarakoze ibintu byose bikenewe, hari ikintu mwibaza mwokora kugira ngo mwongereze amahirwe kugira ngo murobe murabe ko nk'abakoresha baravye nka rwandiko rw'amashuri mwe mwanonosoye ka ivyigwa mwize ubuhinga amaze kuronka aho mwakoze hose kugira ngo bace babona ko wo bagira akamaro mu kazi kabo muri societe yabo cyangwa muri ahantu hose abakoresha bari.
Ego ntako tutagize turadepoza nkuko amateka bisaba, nkuko abo bantu baba bakeneye abakozi bamusaba tukadepoza. Mugabo ikintu kihari nuko biragoye kuko abasaba akazi ni benshi, hama abagatanga nabo ni bake, urumva biragoye cyane, biragoye mugo tutagira uburyo bwose kugira dushobore gukora
Professeur Léonce Ndikumana, mwana noso vyerekeye ubutunzi, murazi ko ubutunzi ku isi eka henshi butifashe neza cyane cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere, eka ikibazo cy'ubushomeri ni ikibazo gihambaye cyane rwose. Ikintu urwaruka rwogira kugira ngo amashuri rwanonosoye eka ubuhinga ruzi buboneke nike, hari inama mugira urwaruka rugeze amashuri kaminuza?
Urakoze rwose kandi ndagushimiye daboro yuko mwagize iki kiganiro, kandi nibaza ko nashaka ko nobasaba yuko mwobigira kenshi kugira ngo abantu baronke akajya kuganira ibintu byerekeye ubutunzi bw'igihugu, ubuzima bw'abakiri bato bariko baraheza amashuri. Hanyuma hari ibintu nashaka gushyira ku rutonde by'ibyo kuganira turonse akanya. Icya mbere cyerekeye amashuri abakiri bato bariko bariga ubuhuye n'ingene education y'u Burundi ibafasha. Hanyuma ikindi ni cerekeye kuronka akazi, kurondera akazi. Icya gatatu nihuze ingene uwo mushinga naheze kuvuga yavuze yuko Leta itari bushobore kugira ngo ironkere akazi abandi bariko baraheza amashuri bose. Nashaka ko twovugana ibyerekeye ingene abikorera utwabo cyo twita sector privé nabo bofasha kugira ngo ingene abana baheze amashuri baronka akazi. Aho rero ndagushyiramo nantuze n'amabanki ingene yobafasha ku byerekeye. Icyo ndashaka guhera ko nuko iki kibazo turiko turaganira si ikibazo cerekeye Burundi gusa. Ingorane yuko abana bariko baraheza amashuri y'abasegonderi y'aba university bataronka akazi kuko nka kera si Burundi bwonyene, uravye je nkora ku bihugu bya Afrika byose, ndaraba no mu bihugu byo mu yandi marejo Amerika Latine no muri Aziya. Ingorane amaleta yose ubu ariko ariko arabona kubera leta nta buryo bwose bwo hakazi abariko baraheza nka koyo twe aho twaheza akazi aho twaheza amashuri benshi baje muri leta baje gukora muri leta akazi karaboneka ubu rero ntibigishoboka si mu Burundi gusa si mu bihugu byo muri Afrika gusa ni hose igikenewe rero nuko nukuraba ingene sector privé naba jeune bariko baraheza bashobora kwiyungunganya kugira ngo bashobore kuronka ikibabeshaho urumva icambere gikenewe nuko systeme d'education nayo nyene yadabuta kuri kuri ya kishasha genda nkaha ino aho nkorera muri université ndimwo no muri département nkoreramwo mu ikintu duharanira cyane nukuraba ingere duhindura ingene twigisha programme twigisha kugira ngo umwana aheze amashuri ari pre kuja gutangura akazi haba muri secteur privé haba muri secteur privé hari ico turiko concept shasha yitwa experiential learning nukuvuga umwana akaba ari mu ishuri mugari ari korondera experience kuko urabona ugiye gukorondera akazi
kenshi bagusaba experience ariko ugasanga kenshi abanyeshuri batarakora
ugakacha umuntu ya abugiye muri interview akubwira ngo ufise experience ya JMP mu ishuri no gira experience gute mugabo aha twebwe tugira ngo kugira ngo umwana aheje iyo myaka ine ya university uda turacagira imyaka ine twebwe kugira ngo azoyagize amastage omwe abiri hajya muci kuko ari ino muci ntabyo kugira ngo uragiye muci muri vacances ntizibaho uvuye mu ishuri uja ku kazi ugakora ari stage ari gukora akazi bisanzwe
ibibazo mushinje ego
ikindi nacyo nuko meme no mu byigwa dutanga hari ibyigwa bishasha twasize muri program byitwa job skills nukuvuga uburyo kugira ngo urondere akazi uburyo kugira ngo ushitse ku kazi uzoshobore kuba performa ibyo rero nibaza yuko no muri sisteme y'Uburundi bakwiye kutangura kubyiyumvira kugira ngo umwana ariko ariga economy ariko ariga histoire ariko ariga geography plus yabye twahora tugatukera twebwe bashiremwo amakuru abumvisha ingene le monde ya emploi le monde secteur privé ingene umuntu ashobora kwikorera utwiwe bishoboka hanyuma kugira ngo umwana azoheze amashuri atagira ati atwaye kudepoza dossier muri fonction publique gusa mugabo afise n'ibindi byiyumvira
yerekana yaranguye ibyo nivyo docteur inosamba no namwe nibaza ko amashuri ya kaminuza ya docteur mwe yaheje mu gihe eka mu myaka nk'ibiri iheze ikintu mubona cokorerwa abakiri bato tuvuze mu Burundi gusa twavuze ko ico kibazo kiri ahantu ku isi hose ikintu ubona cokwitabwaho cyane n'iki
kintu mbona nkuko professeur yaje kubivuga nibaza kuraba kwanza ingene education itunganije icya kabiri no kuraba politike y'igihugu kubyerekeye ibyo gutanga akazi ya gatatu no kuraba n'uburyo buhari bushobora cyane cyane gufasha abantu kugira baronke akazi kubyerekeye education nibaza ko bari bakwiye kuraba ko ibyo batanga ibyo bigisha bijyanye n'ibyo isoko ryo gutanga akazi bisaba kenshi na kenshi bagahemereza cyane ugwaruka kwiga ibintu biri kuri marché du travail kugira bavuye ku ishuri bashobore gushikira ku kazi muri icyo gihe rero nibaza ko igihe bari ku ishuri bogira n'indi programme no kwita formation yari ibyo byari kwavuga mu stage igihe bari ku ishuri bakagira amastage hanyuma muri politique nayo igihugu bifise nibaza ko bohemereza cyane cyane abantu babafise abikorera ibyabo bafise nk'amaentreprise muri secteur privé bagashyiraho politiki yo gufata abanyeshuri bakiri ku mashuri bakaza barabaha amastage kuko nk'uko bavuze bya experience rimwe na rimwe iyo bagiye kugira amastage ahantu muri entreprise hari igihe iyo bahejeje akazi iyo entreprise ikeneye nk'abo bantu ishobora guca ibafata byotangura rero bakiri ku ishuri ntibarindire ko banze guheza kaminuza icya gatatu nacyo twebwe iburyo nibaza ko leta yoshyiraho politike yerekana ko kuko ugwaruka n'ugwaruka bw'igihugu kandi niko kazoza k'igihugu nacyo gituma ugwaruka leta ishobora gushyiraho ikigega gishobora gufasha mu gihe abana baheze amashuri kugira bashobore kwiyungunganya bajya muri secteur privé bajya hamwe mu makoperative bakaraba ko bashobora kugira ikintu ikindi nacyo impanuro bashobora gutanga ku bantu baheze amashuri ni ukumenya ko akazi kose ari akazi rimwe na rimwe hari abantu baheze kaminuza bakavuga ati ntagiye kuba kubera nizi ibi ntagiye gukora mu ivyo ushobora kugira akazi nababwira yuko nkayi buraya ushobora gusanga hariho nk'abantu baje amakaminuza baje n'amadoktora rimwe nari mugasanga no kudakoropa barakoropa donc akutagaya akazi akazi bakamenya aka kazi kose gashobora kukokipa ushobora gukora muri icyo gihe rero abantu baje bakaminuza niriyumvire gusa ko kubera baje kaminuza nteza kudakora aha nuko twara kibona kuva mbere hose nibaza ko akazi kose bashobora gukora no kuza kurima mu mirima no kubera nibyo navuze biva kuri politike y'igihugu hariho nk'abantu bafite nk'imirima minini barashobora kuvuga ati mbo kubera rero politike y'igihugu ufasha abaheza kaminuza genda uze kuraba uza kurima mugabo leta ikaba ifite inyene yabifashijemo igihe ugiye kurima ugashobora no gusanga ushoboye kuronka icyo gufasha kugira mwanyo zo buri kurarondera kandi kazi keza nibaza ko ari ibyo bintu ushobora gushimikira kozeho
tubibutse inshuti mwese ko muri kamera bandanya kumviza radio hijwi ya Amerika hisamiranye i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe n'umunywanyi wa radio hijwi ya Amerika Leonidas Milioneza muri hega Leonidas
ndi ku ntega muri komine ntega muri province Kirundo
kandi kazina ninde
Leonidas ndayikengurutse
murafite ikibazo murafite cyimbiro turiko tuvuga cyane cyane ku kibazo cy'ubushomeri ku banyeshuri baheje kaminuza si mu Burundi gusa n'ibintu byibonekeza mu bihugu byose bikiri mu nzira y'amajyambere duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
yego murakoze cyane cyumviro nari ifise kibyerekeye agashomeri kaha iwacu mu Kirundo aha ku ntega ibishomeri sigishi cyane bijya twese twarishize hamwe turaja mu makoperative mu mashyirahamwe hamwe turakotesha twishize hamwe tukarima imiceri ahandi abandi ugasanga bajya bahereje amashuri ugasanga akazi bakagaye bagaca bigira mu mavire hariya Bujumbura andi bakagenda za Uganda abandi bakagenda mu bindi bihugu ugasanga barimo barahunga bwa buzi ho boje ngo tushire hamwe ngo dukore bamwe bagaca bagoma bagenda ariko bamwe twe mbona atangorane nabwo twamaze amashuri ntacyo tubaye turaje dufungura ariko turaguma dukebura abandi nyine meza ndetse nk'abagaye isuka kandi isuka ariyo kamaro kanini cyane cyane nyakubahwa cyumviro nari mfise n'ico murakoze bwatuguma nyine tubakebura ariko bazoza
murakoze Leonidas Lionel Ndashimi professeur Leonidas ndikubana yavuze ibibazo bihambaye cyane gusi reka ikibazo cha gatatu yashikirije n'icyo kuraba ukuntu nk'ama nkase aba ikaba ndonje akazi bo tangura naho gene kurondera mu masecteur privé kandi mu masecteur privé bakita ahubwo gwaruka ntitwogaruka ku kibazo gihambaye cyane gusi yavuze cerekeye inyigisho zo hindagurika kugira ngo umunyeshuri yaje kaminuza ashobore kuba ari umuntu ashobora kujya kugwanira akazi n'abandi bantu bo bafite experience hari icyo mwongera ko kuri icyo cyumviro Lionel
ego cyane hari ikintu yavuze kizima ikintu kikoze mpapano bura ikintu kirekeye eske uwo munyeshuri musohoye aheje kaminuza ari capable yo guhiganwa tuvuge nk'akarerero nk'uko mu karere turimwo ari capable yo guhiganwa n'abandi abanyeshuri bize zindi za kaminuza nicyo gituma amakaminuza na cyo cyane ibintu byerekeye muri iyo gitatu baba bakwiye gukorera ko cyane bakabona yuko uwo basohoye ari capable yo gushobora kuvuga ati naho leta itumurosa akazi ejo arashobora kwiyungunganya arashobora kwicara uruhande rumwe atiyumvira ukundi ashobora gushika kuri indi stade mugabo rero uko biri kose icyo kintu ni cyiza mugabo ikintu cyo gushimikira ko ni leta kuko leta novuga yuko leta iciye ikintu igiciye kuko leta novuga yuko leta abanze sisere bakaza mu Burundi hari ikintu nako cyo novuga yuko ikintu cyo kurondera akazi nacyo gishobora kuba mugabo aha mu Burundi babona yuko abantu batanga akazi azuma ari babandi nyine kuko ngaha mu Burundi mu gutanga akazi sinovuga yuko batanga akazi ko baba bakeneye abakozi ahubwo ndabona yuko igihe batanga akazi basubiriza abantu bagiye muri hotel cyane bagasubiriza abantu novuga batakiri bazima abantu bo barita by'imana nibwo buzi ikisanga abantu benshi bari korakura ngaha mugabo nta kintu gishasha gishobora kuza ikivuga yuko ati iyi ni entreprise privée ijaje ikoreye aha mu Burundi igihe itanga akazi ku bantu abana kubera novuga yuko novuga uko ndabibona novuga yuko leta ifungurira imiryango ku bantu kubanze sisere kugira nabo bashobore gushika mu gihugu kuko abainvestisiyone baje abanyamahanga n'abandi bose cyangwa abanyamitaha mu Burundi nabo nyine barababloke kugira bashobore gufata imitaha yabo bayenze cyangwa mu Burundi kubera baba babona ukungene leta igirasaba uko ibafata bakavuga ati hako mfata amamiliyaridi wanjye nayainvestisa muri ibi kandi mbona leta nayo igira uko nsanga leta ntiri kwiyumvira cyane cyane kugwaruka ifo leta yuko yo kwiyumvira kugwaruka ikaraba ati ese iyi consensus y'ugwaruka tugiye kubashyira hehe ko bari bafite ingufu zo gukora igihugu kiri muri advanced development ubu ariko twatugeze gukora leta iri kwidufasha iki kugira nabo aba bantu ofisi novuga yuko bituribagirwa cyane tuvugwaruka turibagirwa usanga leta ari ibintu bimwe bimwe iri kwirakorera ko cyane mu bigereke politiki mu bigereke y'amatora mu bigereke ofisi kugira bakashe ugwaruka kandi bakagwiragiye cyane bimaze cyane.
Yego Professor Leonce, ndikumana hari za kaminuza nyinshi muri Leta Zunze za Amerika zirakunda kuba zikurikirana cyane cyane nk'abanyeshuri baheza amashuri yisumbuye bafite amanota yo hejuru cyane rwose, abanyeshuri bazi bya tekinoloji ugasanga barabitaho bagashaka no kubaha imfashanyo, ariko mu Burundi icyo kibazo urwaruka ngo barukora ibishobotse byose kugira ngo rutakambire nk'abamashyirahamwe mu Burundi ikazaba ibiro biserukira ibihugu byabo za centre culturel z'ibihugu biserukirwa mu Burundi kugira ngo nk'abanyeshuri baheje bafite amanota menshi cyane rwose ikaba ari mu bushomeri bashobore kuronka ahantu boja kubandaniriza bakarisha ubwenge.
Kura kote kuri cho kibazo reka baze mvuge kuri cho uwo mu chinga rahejeje kuvuga avuze yuko hari ingorane cyane yuko abana baheje amashuri nta kazi kaboneka kubera ama entreprise ni make hanyuma niyo kabonetse hari igihe batamenya ko kariho. Icya mbere icyo ndashaka kuvuga ni uko kugira ngo iyo ngorane ikomeye izotorega umuti kuko ibintu bizoba umwaka umwe n'ibintu bizoba bifata umwanya birasaba yuko nishyira hamwe ni partenariat entre leta na secteur privé kugira ngo leta bakoranyije na secteur privé barabe ingene bofasha abana baheje amashuri abana daboro bakiri mu ishuri ingene bokwiga uburyo kugira ngo bazoheze amashuri bari kabisa bafite bari pre kuza gukora muri secteur privé cyangwa kubikorera utwabo. Hanyuma ikindi ni uko leta na secteur privé shizemo n'amabanki boraba ingene bagira ingene bofasha abana baheje amashuri kugira akantu kugira bisununure ari mitahe ari amasante de formation kugira ngo ari umujene aheje cyangwa groupe y'abajene baheje bagomba kuja hamwe kugira ngo bagire bati batangure aka proje ari uko boronka akadeni kari subventionne katabaza cyane ari uko muri iyo programme yagizwe na leta bafatanije na secteur privé harimo n'amabanki. Hari ibihugu bimaze kugira ama initiative nk'ayo bibaza ko turota kandi turashobora kubibandanya ngo muri Kenya muri Malawi hariho the programme zimeze nk'uko oya.
Turagushimiye Professor Leonce Ndikumana, turagushimiye nawe Dr Innocent Mbano ikana Lionel Ndayishimiye. Mu kanya turasozera ibiganiro byacu ariko reka tubibutse amakuru twashikirije, twabwiye ko abasenyeri muri Katolika muri Ekleziya Katolika mu Rwanda basabye ikigongwe ku ikete bari banditse ka icyunamo kigitangwa mu Rwanda itariki 7 y'ukwezi kwa kane. Twabwiye kandi ko umurwi w'igihugu ushinzwe impunzi muri teritwari ya Uvira mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo watangaje ko kuva kuri uyu mwaka 2019 utanguye umaze ka uyu murwi umaze guha impunzi z'abarundi 288 ubuhungiro. Aha rero inshuti wese abaduteze amatwi niho turangirije ibiganiro byacu, tubashimiye abaduteze amatwi twadushimiye na engineer reka na Jeffrey yagiranije ikiganiro. Turabashimiye mwese kandi mwandanye mukurikirana ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.